mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri cya 18 muri kumwe na Jodiane na Hazendongo ibiganiro vy'ino mwanya ikaze mwese icuti bakunze.
Rero umuntu yakuye rukuca yapukinga aha. Ngo mwimure kandi ubone wumve. Usubize ruko.
Unumwe mu banyagihugu muri zone Buterere ahari istasyon iyungurura amazi ni mu gisagara cha Bujumbura aha ariko yiyamiriza ingingo y'inama nkuru y'umutekano mu gihugu cy'u Burundi yafashe yo kwimura abanyagihugu babangaho utazoba arahava mizi atatu bazomubomorera iyo nkuru turayigaruka ko handi hatomwe hafi y'amaradiyo yanyu tuzakubwira n'izerekeye imanza zibiri za umuryango wa nyakwigendera na Paul Rwigara ni mu gihugu cy'u Rwanda. Ako muhundire mbanze ndabwire muri make ku butungane muri Siri butangaza ko uriko buratohoza kuvya ha 36 bifatiye ku gitsina byagirizwa bamwe mu bapatiri bo muri Ecclesia Catholica muri ico gihugu. Ayo matohoza nkuko ubutungane bwa Siri bandanya bubisigura hari mu zindi raporo 144 zivya ha bifatiye ku gitsina byagirizwa bapatiri 158 byakozwe mu mwaka w'2000. Aha muribuka ko mu ntango z'ukwezi turimwe mu patiri w'icamamare muri Siri yahagaritswe yagirizwa ivyaha byo gufata ku nguvu abakenyezi kuri yo dosiye gufata abakenyezi ku nguvu mu mapatiri. Papa Francisco yaremeye mu ntango z'uno mwaka ko yakosheje bikomeye mu gusuzugura ivyaha bifatiye ku gitsina byagirizwa abakozi ba Ecclesia Catholica muri Chili akabifata minenegwe. Papa Francisco avuga ko yamaramajwe n'ivyabaye mu kwezi guheze kandi papa yahamagaje abepiskopi Catholica 34 bo muri Chili i Roma aho baciye bashikiriza ko batanze imihoho muri ayo mabanga ivyo vyagirije ariko muri bo hariho batanu bataramera gutanga imihoho. Abategetsi muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri Nondwi bariteze gutangaza ko Ebola yarangiye muri ico gihugu naho hari haheze indwi zirenga zitanu habonetse wundi muntu umwe yagaragaje ibimenyetso vy'uko yanduye mu gihe rero ata wundi muntu yo kwibonekeza ko yanduye umugera wa Ebola gushika ku munsi wa gatatu. Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo izoheza yemeze yuko iyo ngwara atayiriho muri uno mwanya muri ico gihugu. Mwomenya ko abantu bashika kuri 32 ari bo bahitanywe n'ico kiza mu buraruko bushira uburengero bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri uno mwaka abandi 21 bari baranduye barashoboye kurokoka. Ku mugabane wa Afrika kandi ishami mpuzamakungu rihanenera agateka kazi na muntu Amnesty International riranegura igihugu ca Kenya casenyuye kuno wa mbere amazu y'abantu kugira ngo bace ibarabara basiga abanyagihugu mu kangaratete batagira aho bakika umusaya. Ayo mazu yahitwa Kibela mu micungararo y'umurwa mukuru Nairobi yabamwo abanyagihugu barenga 800 ariko amwe yateshwemo ibarabara rishasha kugira ngo imodoka zabari murengera ku murwa mukuru Nairobi zironke aho zica. Amnesty International ivuga ko abantu bashika ku 30,000 aribo bagiye kubura aho babakorera iyo ngingo ya leta yo guca ibarabara ahaba abanyagihugu. Ibikorwa byo kubaka iryo barabara byari byatanguye mwaka w'2016 yamara abanyagihugu baravyinubira barabigwanya gutyo bitwara ku bucamanza ariko mwaka uheze senare yemeje ko iryo barabara rikwiye gucibwa ku nyungu z'igihugu abanyagihugu gutyo baba baratashe batsinzwe. Radio ya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda ku FM 104 n'ibice bitatu. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41. Ku mugoroba ni kuri 19:22. Ahandi mushobora kumva ijwi rya Amerika ni kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com, Facebook ni vewa radio yacu. Ikiganiro iwanyu mu ntara muracumva Tankomanzi muri mu gihugu cy'u Rwanda ku murwa mukuru Kigali.
Iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Ejuki Amerika ikiganiro wanyu mu ntara tuno munsi turagihera mu gisata cy'ubutungane mu gihugu cy'u Rwanda kiriko kivugwamo imanza zibiri za umuryango wa nyakwigendera Sinaporo Rwigara turahera ku rubanza rumwe gwerekeye na societe PTC rukora kurikiranwa na mugenzi wacu Assumpta Kabuyi Assumpta mahoro ngaho mu Rwanda urwo rubanza ruko rugenda gute ahanini rwerekeye iki Assumpta uratwumva
ndakumva neza
ego twari duhereye ku rubanza wowe uri kurakurikirana navuze ko ari imanza zibiri wowe uri kurakurikirana ku vyerekeye societe PTC urwo rubanza no munsi bariko bumvirizwa ku vyerekeye iki hamari ko rugenda gute
uyu munsi urwo rubanza ni Rwanda Revenue Authority mu kigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro cyareze iyi societe PTC bavuga ko banyereje umusoro ariko noneho banaregana n'abanyamigabane babo bavuga bati n'abanyamigabane ntacyo bakoze kugira ngo uyu musoro Rwanda Revenue ivuga ko yanyerejwe ubashe kubaho icyo rero navuga cyabaye muri uru rubanza ntabwo urubanza rwabashije kwinjira mu mizi kuko abanyamigabane cyane cyane biganje muri iyi sosiyete bo mu muryango wo kwa Rwigara bagaragaje ko bihamye abacamanza mbese batabifuza muri urwo rubanza bavuga bati hari izindi manza batuburanishije zitageze neza kuvuga ko tutabizeye urubanza rwahise ruhagarara ubwo inteko n'ibizagena abandi bacamanza niba basanze kuko ibyo umuryango wo kwa Rwigara uvuga ari byo hanyuma rero bagena abandi bacamanza bazaburanisha uru rubanza
hama hari isango baba batanze gasumta y'igihe bashobora guhindura abacamanza bavuga yuko abo umuryango wa nyakwigendera Sinaporo Rwigara batemera
isango bayitanze ariko byose biterwa na perezida w'urukiko niwe ugena ngo iki gihe n'iki nibwo tuzagena abandi bacamanza ikigo cyo nuko bemeye kwihana kwaba bacamanza bakahita bava mu rubanza ntibakomeze kuburanisha urubanza rwa Rwanda Revenue n'abo mu muryango wo kwa Rwigara
urakoze Assumpta ubandanye ubikurikiranira hagufi turaza kongera amakuru yacu yo hanyuma ariko hagati aho mugenzi wacu Eric bagira ubusa nawe turi kumwe ku murongo wa telefone wari kwarakurikirana urubanza rwatangiye kuburanishwa mu mizi rwabo mu muryango wa nyakwigendera Sinaporo Rwigara ko rurajanye n'ivya politique Eric amahoro mu Rwanda urwo rubanza rwatangiye gute ibirego biriko biratangwa ikiriko kirumvirizwa hanini n'igibiki
urakoze Diane nk'uko bivuze nange nari nsohotse hanze y'urukiko gato no rubanda kuburanishwamo Diane Shima Rwigara umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda na nyina umubyara Adeline Kanjimanyi Rwigara baraburana rero ku byaha byo gukwirakwiza impuha zigamije kwangisha rubanda ubutegetsi kuko rubanda rero rwatangiye uyu munsi hatangiye humuka n'amategeko kunganira Diane Shima Rwigara icyo yatangiriyeho rero batangiye basaba ko urubanza kubera ko uretse abangaba hari abandi bavandimwe babo bane va mu mahanga barimo Tabita Gwiza murumuna wa Adeline Rwigara bavuga ko bagiye bagirana ibiganiro ku matelefone ibyo biganiro rero urebye na kwa kuri WhatsApp umuntu afyifatijwe akoherezwa n'indi ngo bikubiyemo amagambo agamije kugirana nabi ubutegetsi buriho ni ukuvuga ngo rero bashakaga kubera ko urubanza rugizwe n'abantu batandatu kugira ngo urubanza rutandukanywe n'abantu abantu abahari baburane abadahari bazaburanwa
kugeza ubu uvunaguye kugeza ubu rugeze he hama ico baregwa abaregwa baravuga iki ku birego byabo
kugeza ubu ngubu hamaze kumvwa umushinjacyaha asubiramo ikirego kiri kuri Adeline Rwigara aramushinja ibyaha bibiri icyo kubiba gukora amacakubiri ndetse n'icyo kubiba inzangano cyangwa se ibiruha bigamije kwangisha rubanda ubutegetsi ni ukuvuga ngo rero aravuga muri ayo magambo bagiye bahanahana kuri telefone avuga ko ababa abantu batutsi Burundi cyangwa se abagugwe ari abantu ngo babi cyane kubera ko ngo nibo ubutegetsi mu magambo y'ubushinjacyaha ngo bukoresha mu kwica abandi batutsi akavuga ngo abatutsi bagenzi babo bagiye ngo bicwa n'abandi batutsi bari mu butegetsi ngo bakoresheje ingufuri n'amagambo akomeye agiye agarukwaho ariko noneho kugeza ubu ngubu usohotse hariho impaka zo kumenya ngo abanyamategeko bunganira uhereye kuri
Mukanyarwanda
arasaba ko urubanza rwabarusubizwe kubera ko ngo hazamutse ibintu bishya bashaka gukora ubushakashatsi.
Urakoze cyane Eric, bagira ubusa ntitugufatira ahubwo tukureke nyabuntu ugende kubandanya ukurikiranira aho biza gushika makuru yacu, hanyuma turaza kugaruka kutubwire uko bizoba byarangiye. Mukanya isase duca twerekeza muri quartier ya Buterere na zone Buterere iri mu gisagara cha Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi. Abanyagihugu muri zone Buterere ahari station yungurura amazi y'imicafu ava mu gisagara cha Bujumbura mu Burundi ntibakire neza ingingo y'inama nkuru y'umutekano yo kubakura muri ico kibanza. Abanyagihugu basaba ko leta yo kwitondera ico gikorwa kandi kagikora kugira ngo ntihagire umunyagihugu atabwa mu barabara. Ni nyuma y'inama nkuru y'umutekano itangiye amezi atatu gusa kugira ngo amazu ari muri ico kibanza azobe yahakuwe ko. Ibindi kwino nkuru numenyesha makuru y'u Amerika i Bujumbura, Raymond Zimana.
Abanyagihugu begereye ikibanza kiyungururirwamo amazi y'imicafu ava mu gisagara cha Bujumbura bavuga ko batakiriye neza inkingo y'ukubimura muri ico kibanza. Bamwe bemeza ko bahamaze imyaka myinshi kandi ataco bari bwabe, bakavuga ko hamwe iyo ngingo yoshirwa mu ngiro byo baruguhohotera abanyagihugu.
Abana bacu none izobomora amatongo gutse barariye ko twuzuye ko twifitiye ino izo twomora itujana babuzukuru n'abahungu bacu bajya hiya.
Rero umubyeyi iyo biri kwihohotera abera igihugu rero cyangwa arazimwe zihariyo ziteze izi amazi cyangwa kuvuga ngo umuntu ngo yibuke rero nk'umuntu yavuye rukuca yapfukiye ngaha kugira ngo mwimure kandi ubone wo mushira hiya musubize rugo kuko ngo guhohotera abera igihugu.
Abo banyagihugu bemeza ko atawufise ingufu zo guhaririza no gusubiza inyuma ingingo ya leta, basaba ko leta yoshira iyo ngingo mu ngiro yisunze inyungu z'abanyagihugu ikabaronderera ikibanza kibereye bashiramo.
Ndabwo umusezi urabitushije yamwe kwa kitu imade yabo babaze ya heranga gara yose ari bonda ari arama kakiye yibakureho nabo nyene bakingire natwe dutuzubabitukingire dushira hamwe nta kundi nta
saba ko dutunganiriza nk'umubyeyi nyene nimba aha hantu washobora kubona hari y'ingwara uvuga iki reka tubashira ahandi hantu hameze neza abanyagihugu dushima. Ariko icyo mbona mbona kandi indwara turagwara aho tuhashikiye.
Inama nkuru y'igihugu ijeje umutekano yashikirije ko iyo ngingo yafashe kugira ikingira ibitoze kaza amazi n'ibinyabuzima biri muri ayo mazi. Silas Ntigurirwa umunyamabanga w'iyo nama akaba yahaye ubushikiranganji bubijejwe amezi atatu kugira icyo kibanza cyo kubuterere gitunganywe neza n'ayamazu ari aho azobe yakuweho.
Inama nkuru y'igihugu ijeje umutekano yasavye ubushikiranganji bujejwe ibidukikije ko station yo kubuterere isanzwe iyungurura amazi y'imicafu ava mu gisagara cha Bujumbura bwoba bwasubije mu buryo ivyononekaye vyose mu kiringo kitarenga amezi atatu. Kubijanye n'amazi yose yubatswe mu bibanza vyose byagenewe iyo stasiyo yo kubuterere ubushikiranganji bubijeje kubwo bikurikiranira hafi kandi vyihuta kugira ngo mu kiringo gito cane ayo mazu azobe yavuye.
Ikibanza cyo kubuterere cyari kimaze igihe kitagikora kubujye imicafu yose itayungurwa imbere yuko yisuka mu kiyaga cha Tanganyika bivuye ku pompo ya doza yo mazi kugira ayungurwe itari igikora. Inkuru ziva mu bakorera kuri iyo stasiyo iyungurura amazi zemeza ko hoba hari yabuze uburyo cyane cyane bw'igitoro iyo pompo ikoresha kugira ikore ico gikorwa. Igikorwa caragwa n'ishyirahamwe Setemo rijejwe gusukura igisagara cya Bujumbura, ishyirahamwe ryemeje ko ritagishoboye gukora ico gikorwa kubera uburyo buke abajejwe igisagara bakaba baciye baciraho ayandi mashyirahamwe afasha muri ico gikorwa kugira yegeranye umucafu mu gisagara cya Bujumbura. I Bujumbura, Raymond Zimana, Ijwi ry'Amerika.
Simon Zimana arakenuye muramenyere ko nkano mango duca duhakanya abanyedini n'abari mu mashengero atandukanye kugira ngo bagaruke ikibazo bitandukanye bivugwa mu kibano cyo Burundi uno munsi ni gice ca kabiri kuvyerekeye iburuzi reka duhe ikaze mgenzi wacu ibujumbura Diane Ndonse atubwira abatumire bagiye gukomezanya ikiganiro bari batanguye kwa kabiri uheze
Ego Diane igice kigira kabiri cy'ikiganiro tukibandanya n'abatumire babandi nyene Patiri Aristide Njabuheze umunyamabanga mu biro bikuru bijejwe inyigisho n'indero muri Ekleziya Katolika turasubiye kubaramutsa tubahanikaze hano muri studio
Ndabaramukije n'abatwumviriza ndamukije n'abo tusangiye ikiganiro
Turi kumwe kandi na Apotre Celestin Haragakiza arongoye isengero givugwa butumwa ryaho Yesu yavukiye riri mu ntara ya Mwaro Apotre turabaramukije
Turaramukije cyane n'abari kwa tumwe turaramukije muri Imana bane namwe
Umushingwa manza Atanaze Nikazohera yanonose ibyanye n'amategeko na mwebwe turabaramukije
Ndabaramukije nanje ndaramukije abo dusangiye ijambo turaramukije bwe kwa twumviriza
Nubunyene kandi mu batumire turacari kumwe na Keza Kimana Emeline umwe mu banyagihugu bo mu ntara ya Mwaro yemeza yuko yarozwe na mwebwe turabaramukije Emeline
Ndabaramukije
tubayikaze na mwebwe twongera tubaramutsa na Kirutimana Gervais undi munyagihugu uwo mu ntara ya Mwaro mwemeze ko namwe mwigeze kuba muroga namwe bwe turabaramukije
yego ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo
ndaramukije namwe bwe mwese mutwumviriza ku kigo cy' America ndabibutse ko tubandanya ikiganiro kubijanye n'uburozi aho hari abiyemerera ko baroga bakica abantu nkuko umwe muri abatumire nta Kirutimana Gervais umwe mu banyagihugu wo mu ntara ya Mwaro yatwiganiye mu kiganiro giheze uko yabikora
gusarisha umuntu urawumuhuha ubundi ufata ku mubiri we romo ugatwagwa n'umuyaga ubukoresheje izina giyewe umuntu arabikora kubera ibyo aba yaraciyemwe biba byaramuteye nk'ishavu ugasanga bigize nk'umwuga nakazi bari bamaze gupfa ariko twari hanye Imana tubabarire
iwanyu mu ntara
Tuyagira mwisanzuye twijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
Apotre Celestin Haragakiza murongoye isengero givugwa butumwa ryaho Yesu yavukiye mu ntara ya Mwaro igihe umuntu yiyemerera yuko aroga akica abantu umuntu nko mumufasha gute kugira ngo mubituze mu kibano
umvuze ko satani aca mu bantu akagirira nawo mu kibano satani nivyo araca mu bantu ariko mvuze ngo uyu muntu niwe yakoreshwa satani akaroga umuntu niwe namwakira igicaha muri make kandi biya ntibinyemerera ko mwagiriza ariko iyo nyirari wavyemerera twebwe iyo dusengeye umuntu imana yahezira kizo umuntu mugiye musengeye agakira mbere bikavuga niyo byaje biva bikanivuga byose bikidondora nuko bimeze abantu bakavyumva namwe mbwanyu mukavyumva
ahubwo je nagira nongere ko nikindi
ego
iyo tuvuze ko umuntu yafashwe na mashetani tubifata nk'ingwara uwo muntu abagwaye
ingwara mu mutwe
ingwara y'ubuzima y'umubiri y'umushaha y'umushaha muri ico gihe uwo muntu abagwaye by'ukuri ico ekleziya isaba ekleziya katolika ngira ngo n'abaprotestanti ico kimwe kumufasha gukiza iyo ngwara ni igikorwa cyiza na Yesu nico yagira mugabo nimba tubifata nk'ingwara ko hari umuntu nawe yitirira ati jewe ingwara nije ndayifise mu minwe nkongera nkayirungika ifite murumva ko bisiga ubwenge
akongera kayivura
oya asindabizi kwabo bayivura
yashoboka
mu byo yavuze ntiyavuze ko bigize bapfura bo bari
ico
bari kugira nabi gusa
kugira ngo uje mu byo kumuvura ni yindi politiki ucura ubundi muntu ucako uti genda kubera mu kubikora niyo bagiye ko dufata ibintu byo kuraguza bakaja ku mupfumu we wabikoze ntibabikubonako nibyo kare nari nagombye kuvuga nti ndashobora guca muri urya muntu avuga ubutumwa ngiye nkiwe ngatora akantu kagahuzu kiwe nkagakata n'umukasi njangena ngakoresha kuri kagahuzu kiwe bamwe baje kuraguza baca babibona kuri patiri naka cyangwa umuvuga butumwa naka cyangwa umushinga ntahe wimena naka akaba ari bo babisangako ariko je mwene kubigira biba ndiko ndarorera nitwengera naho barudida inkoni nguma ntwenga nda
naho nyene ntabashiriye mwo murambabarira muvuze ngo Patrick cyangwa pastor naho mukoresha impozo yiwe nibaza ko abantu byo bagora kuvyemera kuko barazi ko ibyo bidakunda
na karorero nariko
ndavuga yashatse kwibuka mu mvugo ze nasumbise
ariko yero yahoresha izina iki gyuwo mu izina gyuwo muntu
nashaka mvuge amategeko bakiyakora niho toye izina giza uyubuye bariko bagamiza ku bantu bose abandi kuja kuraguza hanyuma ujya mupfumu aya mategeko y'iwacu yatwavuze ingingo ya 275 gushaka ku 275 bivuga umuntu yagiye gukoresha ibindi ntazi bijya byo kuvuga ngo ndabira uwangiriye iki hanyuma aho kukwira bakacara mu hantu umuti ushobora kumwica canke ushobora kumusenzekariza ubuzima abo bantu barahanwa do hahanwa uwo yita ko ari umupfumu avuga yuko yagiye kwaravura hagahanwa kandi n'abajya abantu bamurungitse amateka arakingira rero ujya muntu barungitse kuko wewe wabari victime hama ikindi nacyo amategeko turiko turakoresha ubu ntiyemera abo bantu bavuga ko baroga wanashaka kubera yavuze ngo ibintu akura mu mufuko ngo barabirungitse muga ntigeze avuga ibyo ari byo aranabakingira kuko bavuga ati uvuze ko umuntu afite uburozi twati uri kuramucoza kuko ntabuzi neza ko abufite canke uri kuramwambika ibara aho nabone barabakingira kuko ntacu wamubonanye ntacu wamwagiriza
Patrick Aristide injya buheze musanzwe muri no mu biro bikuru bijejwe inyigisho n'indero muri Ekleziya Katolika hari abigisha kuri ibyo bijyanye n'uburozi bavuzwe mu ntara ya Ruyigi bavuga yuko bagomba guhagarika imirimo kubera ko baba hari umugenzi wabo bara ari karabaroga ngaho kuri iryo shure basaba ko yokwimurirwa kuri indi shure ni kuvuga yuko ikibazo c'uburozi si kibazo numvume ngo gikwiye gufatwa minenegwe nubwo no mu mategeko numva batabitomora neza mwebwe ibintu nk'ivyo mubifata gute ko umengo muguma muvyigiza cyane kandi mu kibano umengo biratera umutekano muke
ikome hari ku ishure ry'imuriza ari umwigisha yapfuye hanyuma uko navyumvise neje buri naciye no mu ruyigi ndabibaza abandi bigisha babimwaje agiriza umwe mu bigisha yuko ngo hariwe Yehova yamwishe ivyakurikiye nuko kugira bamukingire uyu mwigisha baramurungitse kugenda gukorera handi ko yo bararindiriye handi kugira abandi babandanye bakora akazi ariko we jewe narabajije umuntu ashejeje amashuri muri Ruyigi muri Ekleziya Katolika barahuye n'uyu muntu bagiriza amubaza ati no rivyo kuri ivyo bakwagiriza byo bari byo ntabwo yigeze avyemera
yarabihakanye
ntiyigeze yemera na gatoya ko hari umuntu yishe ko hari umuntu yarunsi yarunkiye uburozi no kuvuga rero ntavyo yigeze wewe yemera naho nyine mu nyuma atubahirije amategeko bamuhaye yuko ava kuri iryo shure akabararindirira handi bikanamutuma mbere abajejwe umutekano babaramupfunze genda biheruka yaragifunzwe muyo yaragifungiwe mu Ruyigi mugabo ntibamupfunze bamuhora ngo nuko boba bamwagirije uburozi bamupfunze kuko yanse kwemera kutabandanya aja kuri iryo shure aho bamubucije ariko winye nubwiwe ntiyigeze yemera ivyo bamwagiriza ko ari byo urumva rero nico nico umuntu ateza gucafatira ko abantu tutanguye kubagira ko ivyo bintu hari abantu babifise bashobora gutora wari we wese bakayimwagiriza hanyuma bakamwica bakamutoteza bakamugirira nabi nico gituma rero twobanza tukirinda neza kwemeza ko hari abantu afise ubushobozi bwo kurunga ivyo bintu kuko ejo hapfuye umuntu ngaha uzozibona hari abandi bavuye hasi bati ninaka kandi aha mu Burundi wacu tubise ikibazo iyo umuntu yapfuye hama hari umuntu baca bawishira ku ngo ninaka yoba yamwishe
urupfu ni cyangwa biragenda
ivyo rero ntivyubaka
tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara
ariko nubwo mubishira kure nuko hariho abemeza yuko amagara yabo ashaka kubangamirwa nabo bantu bo mu kibano biyemerera kandi yuko ivyo bintu by'uburozi biba Hakizimana Emerine uyu mufasoni turi kumwe hano muri studio wo mu ntara ya Mwaro aravuga yuko wewe yarozwe ni kuvuga nawe nyina ari muri abo basinzikarishwa amagara
yego murakoze uburozi burabaho narinze nkura mbaho mu rugo buryo bwo kurogwa rya kubapfumo batandukanye
ubu yari kumengo urakoze ofisi ya Kingaga Emerine
Ufise imyaka 25 natoye agahengo ko nari maze gufata umwanzuro maze imyaka 20
umwanzuro wiki bwo gusenga
nayo ubundi kuva mwiyo myaka 20 nayo bayimwe ndogwa njya ko bapfumu batandukanye atakintu kimwe nihereza ari kuguma njya ko bapfumu ari kuguma njyamwe ngaho
igiki cemeza yuko warozwe wabibonera kuki
icemeza yuko narozwe dufate hari ibintu by'imiti bampa ngo bikavuga bikavuga aho byavuye
ngo bikavuga mugabe ntavyo wumvise
aya je ntavyo namenya mugabo hariho abemeza yuko ivyo bintu byavugwa kandi icyo nyemeza yuko byari muri jewe nashobora kuvyimba umubiri wose nkavyimba ku buryo nk'igikombe cica intoki imara cyangwa ibiko bibiri byifungurwa ntabimara kandi ngiye kwa muganga nta ngwara nimwe bigera batora Ndee nukufuga yuko uburozi buriho kandi burakora.
Hari ico uvuga uti iki kintu barakindoze hama kiramvamwo ndakibona kuko ivyo kuravuga bishobora kuba bisa n'izindi ngwara y'umuntu wese agwaye na malaria n'indi ngwara yose irashobora kumuza gufungura.
Ego kuri ico naje byarambaye ko narabayeho ndogubitega bakanduga ivyo biti bihago nkabyimba nko mu mutima cyangwa munda rero maze gukizwa bariko barasengera nkabidahwa bakabona aho byakorokeye kanaje maze gucubwenge nkabona ibyari byo kandi cyamenyemeza ko byavuye muri jewe hamwe nabona hari kidunduri nasanga hahotse nkaca numva meze neza mu mubiri
ibihago byari binkibi nibiki
bya kariyeri ama kariyeri y'amabuye tubona mwibarabara
mwamwaramenye wari yarabaroze none
yego jara mvuka kandi nikimenya amenya hari ho umukenyezi tubana niwe yacaza indana arabyimbyigeretsa nkiyo oya gacaza ngo abo tubana barasanzwe bakumvuka ati nakarafisinda nawe gacaza ngo reka bwa bundi ngo yanda bavuka niyo cyangwa kananyigamba ko ngo ahuzopfa nkiriho akabimbwira ijisho murindi subgatsi siki ntabyo nakimwe dupfa kambira nkuko nkibaza none uyu muntu kandi akabibwira nkaje wabandi bakomeye ivyo ntabibabwiye
waramwitwariye
oya
kubera ko utamwitwariye kandi wamumenye ko yarabangamiye ubuzima bwawe
kese namwitwariye nabayeho nyene sengegwa nyene ivyo bitega bikavuga ko ariwe kana wonye nakaza kanyigamba kakambira ati bwa bundi yanda bavuga niyo cyangwa kambira ati wowe uzopfa rero kuburyo je ntaki nakimwe nawe ifise kumwitwara ko cyangwa ndamwishyuye ko nta n'ingufu nta niki nari kimuga cyo ngaho
yego atanaze nikazohera umwe mwanonose ibyaye n'amategeko Emeline ashobora kuba ari umwe mu batinya gushika kuvuga yuko yavuga ko hari umuntu yoba yaramuroze kubera ko amategeko aca hano woye yoba yagirije mwebwe ivyo mwebwe mwivuga kwiki
nkuyu we yarafise avuga yuko yoba yarozwe mugabo urumva nibintu bigoye avuga ati jewe numva navyimbutse ati sinigeze ndayibona ati namenya ko byavuyeho havyimbutse ndashwe namabuye
baravuga n'uwabishize
ngo byo kuvuga ati nibaza yuko
aba barongoye bari mu masengero bavuze yuko
nibaza yuko batabivugiye muri sentare cyanke de vazano peji ibyo bintu bitabivugiye kugira ngo aronke ivyemezo sinibaza ko barose ivyemezo mugabe ari nk'umuntu avuga ati akamwigamba publique abantu babona ati naramuroze agashikira inyamirama ngira yuko ramatohoza ikumviriza yuko ukuntu baro gano kuntu bigenda ubundi amategeko ntiyemera ibyo kuruka tugiye turavyemera nkuko nyene nkaba dusanga umuntu wese uyicuze aca muwaragiriza uburutse hari kintu Patrick yavuze nashaka kuvuga ko mu mategeko ibintu byo gufata umuntu si no gupfunga si munyororo igihe abantu basanze hari umuntu bari kobara mu rondo rashamiranya nkuko bavuga bati nakarozo na Jerove na Jerove na Jerove abantu bose kwavuga ati ni Jerove ni Jerove barafata Jerove bakamushira ahantu baba baramubitse ni nko kumubika nuko mukingira agaba kamushira mu gasho abantu bibaza ngo bamupfunze kubera kuroga ntiba bamwagirije uburozi baba ariko baramukingira akaba baruka abanyagihugu kugira ngo ntibave bihanira icyo rero nuko gitandukanye kuvuga rero amategeko y'umurundi arahanira cyane abantu bihanira kandi n'ukuri mugere murasasibiriza abapatiri bo babikarimo cyane bintu byo kuza byo kwibaza ko umuntu yarozwe atagiye kwa muganga ni ngorane je ndaze umuntu ahora vyimba umubiri wose atamuroze agwaye amibe agiye kwa muganga bagasangana amibe za mufimbice urumva nkaboye uciye wishura ko ari uburozi n'ubu natwe twa kucura ko je rubagira turoge hatwosoka muzi byose twese turujugumira tugenda kubapfuma
ego reka tubashimire umushingwa manza Atanaze Nikazohera twibutsa ko mwanonoso ibijanye n'amategeko
ndabashimiye cyane
ego dushimire namwebwe Patiri Artide Njabuheze namwebwe nyene twibutsa yuko muri umunyamabanga mu biro bikuru bijejwe inyigisho n'indero muri Ekereziya Katolika
ndabashimiye naje kumwantumiye
turashimiye namwebwe Apotre
Celestin Haragakiza murongoye isengero givugwa butumwa ryaho Yesu yavukiye riri mu ntara ya Mwaro.
Murakoze cyane.
Ego tushimire nabanyagihugu bavuye mu ntara ya Mwaro baje kutubwira ibijanye n'uburozi. Hakizimana Emeline mwemeza yuko mwarozwe namwebwe turabakengurukiye.
Ego turabakengurukiye.
Namwebwe ntakiruta Imana Gervais muvuga yuko mwigeze kuba muroga namwebwe turabashimiye ko mwitavye ubutumire.
Ego murakoze ndabashimiye. Mwakoze kutwakira.
Twibutse abatwumviriza ko mwari ko mwumviriza ijwi rya Amerika aho mwari ko murumviriza ku kiganiro kijanye n'uburozi byane ndonse na ndakiremesheje ndabakengurukiye.
Diane Ndonse arakoze igice cha gatatu ni kwa kabiri uza hundi yakoze nino sans kimenyegera nije amajwi hamwe na engineer Nadran yatufaje muhinga bw'ivyuma. Diane na hazuna inde message wanyu mu ntara tuzosubira ejo nkaho twatanguriye mugira umunsi mwiza mu banyu no mu vyanyu.